indundi kulture amakuru mu kirundi
mirwe mwese muteza amatwi ibiganiro byacu kadze mura no makuru yo kuri no mugoroba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ibibazo vy'amatongo bivugwa kubahongotse mu ntara ya Burunga ni kimwe mu biteye impungenge abashinga amateka bavuga ko benayo matongo batahutse basanze ariko akoregwamo n'amashyirahamwe ya leta ariko umushikiranganje mu vyajejwe harimo burimyi hari umwizero atanga amezi indwi ararumanye atamazi meza arangwa muri quartier Birimba mu gisagara ca Rumonge mu ntara ya Burunga nyene abahaba bavuga ko batekewe n'ubwoba kuko indwara ziturutse ku isukurike buca zibatera mwaja kuvyumva muri ano makuru abarimyi bo muri zone Nyabiraba komine Gwibaga bavuga ko batariko baroroherwa kwitegurira imagi impeshi bitumwe n'ingorane z'ubukoko butera imitegwa ivyo bikonyogwa n'ubukene bw'ifumbire harimo imbuto z'ibitegwa bimwe bimwe zitaboneka nayo mu ntara ya Gitega naho bamwe mu bakora urudandazwa rw'ingenda bariko barirukanwa n'abajejwe umutekano aho babasaba gukorera mu bibanza byagenewe kudandarizwamo navyo nyine twaye bateguriye muri ano makuru aya n'ayandi ni mukanya
Radio Indundi Culture
ndasubiye kuba hamwiriwe ano makuru mugihamwe yashikirizwe na Christalide Harerimana fatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Mathieu Habona Yesu mwarimwejeye kuvyumva mu ngengo nkuru nkuru z'ano makuru ko abanyagihugu bo muri quartier Birimba mu gisagara ca Rumonge mu ntara ya Burunga bavuga ko bamaze hafi amezi indwi atamazi meza aharangwa ubu bikora ku mazi bakuye mu ruzi murembwe canke mu binogo berekana ko atagikozwe bashobora gutegwa n'indwara ziturutse ku isuku rike basaba ko boronswa amazi meza kugira birinde indwara zotegwa n'isuku rike mu ishyirahamwe ritanga amazi Regidezo baremeza ko ico kibazo bakizi bavuga ko hari biriko birakogwa ido nido na Serge Sindayigaya akoreraho i Burunga
abo banyagihugu muri quartier Birimba mu gisagara ca Rumonge bavuga ko bamaze ikiringo c'amezi indwi bataronka amazi ishyirahamwe Regidezo aho bemeza ko baheruka amazi mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 mu bikorwa bitandukanye ngo basigaye bikora ku mazi y'imvura iyo bishitse ikagwa ayo mu binogo canka y'uruzi murembwe asanzwe atari meza
bitwuguje amezi atandatu mbere yo tuje mu mezi indwi atamaze turonka akwiriruka amazi mu kwezi kwa gatatu abana bacu adamu bacu baja kubipompero aha kuntuze ku binogo ndifashe mu binogo na murembwe ngomba ko biteye n'iso
ngo bafise amakenga ko bashobora gufatwa n'indwara zitandukanye zituruka ku isuku rike narijya mu mitumba itandukanye ya komine Rumonge na Nyanza izo ndwara zimaze iminsi zibica bigacika
abana bacu bagwaye makorera n'amashinya kabisa kubera isuku rike
abo banyagihugu bavuga ko bamaze kuja kwishuza akatari gake ku biro bya Regidezo mu Rumonge ariko amaso agahera mu nzira ngo baja baranihebuye ko ayo mazi batakiyaronswa
tugerageze n'igihe tugenda gusa nabugariza tubyiye ati mureke cige barahinduye umutware bashiraho uyundi naho nyine ntacavuye je no kuri ibintu kibu byatubebeye kabisa atubebeye ntawo zintu aho bigeze ntawo zintu bimeze konti twararishe ntawo heranye
muri Regidezo mu Rumonge ho bemeza ko ico kibazo kizwi ariko ngo umwanya n'umwanya ayo mazi arabashwara kuko ngo rifashijwe n'ishyirahamwe ry'abadagi KFW ibikorwa byo gukwiragiza amazi akuwe mu kiyaga Tanganyika azohabwa abanyagihugu ba komine Rumonge na Nyanza kigeze kure Rumonge Serge Sindayigaya Radio Inundi Culture
Serge Sindayigaya urakoze tukirimo yavugwa aho mu ntara ya Burunga nyene bamwe mu bashinga amateka baratewe impungenge n'ibibazo vy'amatongo bivugwa muri iyo ntara ya Burunga kubahongotse abo bene ayo matongo batahutse basanga ariko akoregwamo n'amashyirahamwe ya leta bamwe barayasubizwa abandi ntibayaronka bagasigura ko hari n'abayaronse bagasubira kuyakwa n'abandi bantu ari umutumire mu nama nshinga amateka kuri uyu wa kane umushikiranganje mu vyajejwe harimo burimyi n'ibidukikije Kariniya Mbarushimana yasiguye ko ayo matongo adakoregwamo n'ayo mashyirahamwe avugwa ariko akemeza ko azokorana n'umugwi ujejwe kuri no kurekuriranira severe kugira ntihagire abarenganywa n'inkuru tubaza Alice Ndayizeye
Abashinga amateka berekana amakenga afise ku matongo yahoze akoregwamo n'abanyagihugu imbere yuko bahunga mu ntambara zagiye ziraba mu Burundi bamaze kugaruka bakayasubizwa ariko hakaza abaje kuyabakuramwo bavuga ko ari ayabo aha bavuga nk'itongo ryo kumutambara mu ntara ya Burunga
amatongo ya SRD yari kumutambara leta yarafashe umugambi wo kuyaha abantu bahongotse barayabayemo gice kimwe ariko ikindi gice kirasigara abantu rero baciye batangura kuharima icagiye gutangaza nuko twagiye tubona umuntu avuka mu gihugu kibaye uyo acazaburanya za mpunzi rega yarabatsinze ubu ariko yirukana ya miryango yahabwa ya matongo rero twasaba umushikiranganje ico ategekanya kugira abene gihugu barenganurwe
irindi tongo bavuga ni ryo mu bice bya Rumonge na Nyanza abakabaza ico ubushikiranganje bw'ibidukikije bwa buri ko burafashe
mu karere ka Rumonge na karere ka Nyanza hariho ibibazo usanga biri hagati y'abene gihugu bifatiye kuri crise zabaye 1972 Uraje matongo yitwa ko ari ya OHP ubu aho barundi ariho bakorera ubu rero bakaba barahungutse ugasanga bariko baraburana aho shobora gusanga bamwe ndi bari ronge abandi bakayaronga naha nashaka kubazanya kwa mushikiranganje mbega mutegekanye iki canke mufasha gute abo bene gihugu
kuri ivyo bibazo umushikiranganje muvyajejwe harimwe uburi n'ibidukikije Karini Mbarushimana asigura ko atari ishira hamwe rijejwe guteza imbere igitegwa c'ikigazi kiyakoreramwo ariko yemeje ko agiye gukurikiranira hafi ico kibazo kugira ntihagira barenganywa
burego aya matongo muvuga sitongo rya OHP nikoreramo ariko nuko twacumvise kumbure kugira dufasha bene gihugu basho ntihagira uburenganywa ubuzoba tuzogenda kuraba abituye severe basanzwe bari muri uyu mugwi tuzogende kubafasha kugira ngo severe igire iki bivuzeko
Itongo rivugwamo amatati ryo kumutambara rikaba riharugwa mu mahegitara 900
Arisenda yize urakoze tuve mu ntara ya Burunga dukubitire mu ntara ya Gitega abakora rudandazwa rw'ingenda bariko barirukanwa n'abajejwe umutekano mu bice bitandukanye ku mugwa mukuru wa politike igitega abajejwe intwaro babasaba gukorera mu bibanza vyagenewe kudandarizwamo abakora ugo rudandazwa yamara basigura ko atamitayi kwiye bafise yo gukorera muri ivyo bibanza aho igitega twakura mugenzi wacu Aniseti Nanguvu
Abantu bari mu migwi itandukanye abigeme n'abahunga abagabo n'abakenyezi barigaragaza mu bibanza n'amabarabara bitandukanye mu gisagara ca Gitega aho iyo migwi yose muri kino gihe bakora urudandazwa rw'ivyambagwa ibifungurwa n'ibindi bikoresho byo mu nzu bagenda abo nabo muri kino gihe igipolisi n'igihengeshanya kubirukana muri ivyo bibanza aho bagoma n'intekera y'ivyo batwara ku mutwe muri abo badandaza bacuruza bagenda bavuga ko bafise muri kino gihe imito babaho n'imiryango yabo ku nyungu baronka ku munsi gutyo bagasaba ko bo bareka bakabandanya bacururiza muri ivyo bibanza hagataho abadandaza bo mu isoko nkuru ya Gitega hamwe naho bita kwa Muka Filipo baridoga bavuga ko abantu bahora babashorera ibicuruzwa baheza bakabikura aho mu mabarabara no muri ivyo bindi bibanza iruhande yabo hari n'abantu bashima ugo rudandazwa rw'ingenda berekana ko baronka gutyo ibicuruzwa bibasanze hafi kandi ku biciro biri hasi bagereranije n'ivyo mu isoko nkuru mu ntwaro umukuru wa zone Nyamugari muri komine n'intara ya Gitega Usene Butoyi avuga ko badashobora kwihanganira ugo rudandazwa go mu ibarabara no mu bindi bibanza bihurirwamo n'abantu benshi aho amenyesha ko abo badandaza batera isuku rikeyi muri ibyo bibanza bacururizamwo bagatera uruhagarara kandi muruja n'uruza mu mabarabara kandi ntibatange itagisi muri komine gutyo ko babwirizwa kuja mu bibanza bahawe mu isoko nkuru ya Gitega hamwe no muyo bita kwa Muka Filipo Anisa Ntanguvi Gitega Radio Indundi Culture
na makuti yabandanize mu ntara ya Bujumbura bamwe mu barimyi ba muri zone Nyabira ba komine Gwibaga y'intara ya Bujumbura bavuga ko ari ingorane z'ubukoko butera ibitegwa n'ubukene bw'ifumbire cyo kimwe n'imbuto muri ico gice mu gihe bariko bitegurira imagi impeshi abo barimyi basigura ko atagikozwe vuba bagiye kugira uruhombo muri ico gisata bagasaba abajejwe uburimyi gutorera inyishu ivyo bibazo orivye kwizera
Aho bari nyo muri zone Nyabira baberekana ko mwirima gimeshi bahaye bitegurira hari ngorane kandi zibonekeje mwirima jyagatasi abatwayaze bagaruka ku ngwara zateye ibitegwa kandi imiti yo gutuza ubukoko bitoro hakuyironga
Mwirima gimeshi bariko baragitegurira kurima ariko rero nubwo barima hari ingwara yateye mu birimwa
niko twima cy'impeshi mugabo ubukoko bwo muri bwa mudini imirimo hariho kubyera n'umuti wa kuntu bone
sikintu tufise ku impungenge hari ubukoko bwinshi ubukoko bwera rero ubwo bukoko buteye ibiharage ntivyigera byama
ikindi bavuga nk'ikibazo n'ubukene bw'ifumbire n'imbuto zirobanuye aha bavuga ko batabona ingene bagiye kubigenza mu gihe atacokorwa kuko ku mwimbo wa gatasu utagenze neza
tiko twitegura turondera akafumbire nitorakaronka
imirimo y'impeshi ariko tukabona rero iyo fumbire icumbagira niyo makenga barimye bafite
cyobora kutaronka buto bivanye n'ukungene kirere kitagenze neza nko muri aka gatasi
atagikoze vuba abo barinye bashikiriza ko bashobora kugira uruhombo mu irima y'impeshi nkuko byagenze mu irima riheruka
none kumana ibindi ubukoko tutaronka umuti wabwo yigi mwimbo cyabamuke
hari n'igihe urimo gataha uko nyine utarimye
inkurikizi zishobora kuhaba n'uko benshi barimye ntibimbure usanga bagize inzara tuvuga ati reka dutatoneshe gusa nta birebire
babona ko ababijeje bufasha kugira ibikenewe mu irima ry'impeshi biboneke
nuko leta yogira hakaboneka imbuto zirobanuye
turakenera nk'ako kafumbire n'ibindi n'ibindi
utubonere umuti wabo
saba leta y'igihugu ko yotufasha natwe
mu kiganiro n'amenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu muri Kigali mu mwaka wa 2025 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko ifumbire igiye gutangwa mu irima ry'impeshi mwaka wa 2026
ubu rero muri irima ry'impeshi bose bazoburonka kandi watanze amahera yiwe amenye ko mwavuyiwe uriho kuko amahera ariho
uburinyi bufatwa nk'umutima w'iterambere mu gihugu mu mwaka wa 2025 bwashize mu bisata bizu bwa mbere mu gushegekirwa amakuru dukura mu barinyi wo muri zone Nyabiraba komine Gwibaga intara ya Bujumbura guteragira imbuto bishobora gutangura kuva muri Ruhuhuma na yimbura ni kuva muri Ruheshe mu mwaka wa 2026
mu ntara ya Butanyerera naho bamwe mu bamenyesha makuru bakorera mu bice bitandukanye byo muri iyo ntara baridogera kwinubana kuguma kugaragara hagati yabo na bamwe mu bajeje intwaro n'umutekano ari nabo barondegwa ko amakuru yerekeye ubuzima bw'igihugu iyi ngorane iri muzatuwe buramatari w'iyo ntara kuri uyu wa gatanu mu nama yamuhuje nabo bamenyesha makuru abo bagenzi bacu bavuze ko ari aho bitwa abasumyi b'urusaku ibyiyamerezwa n'ubuyobozi bw'intara bwo bubwirizwa impande zose gukora ico rumwe rumwe gose rujejwe ariko hisunzwe amategeko ni nkuru tubaza jana Imana akoreraho ibutanyerera
muri iyo nama yabereye ku muhinga mukuru wa gatanu mu nyubako y'ibiro vy'intara ya Butanyerera amenyesha makuru bari abakaryo ko gushikiriza intambamye bahura nazo mu mugaba jejwe ngaha abamenyesha makuru bashikirije ibijanye n'ukugene bishika katari gake aho barondera makuru ariko abo yabahaye bakayabima muri abo hakaba harimwo bamwe mu barongoye abandi mu bisata bitandukanye ngo mu gisata cy'umutekano icyamagara y'abantu icindero n'ibindi reka mbere ngo hari n'abanyagihugu ku giti cyabo banka gutanga inkuru bakabanza gusaba amafaranga imbere yo kugira icyo bashikirije kuri aba barongoye abandi mu bisata bitandukanye banka gutanga amakuru amenyesha makuru bavuze ko indogozi nk'izo oba hariho ibitagenda neza baba bagomba ko bitaje habona ngo canke naho hoba muri bo harimwo abatumva neza amabanga bajejwe kuri ivyo basavye abajeje intwaro kumvisha abo barongoye abandi mu uzi ko abamenyesha makuru atarabansa ahubwo umuga wabo ari uwo kumenyesha abarundi bose ibyiza bikorerwa mu bisata bitandukanye kugira bibere abandi akarorero ibitagenda neza navyo bishobore gutorerwa umuti baranavuze ikijyanye n'umutekano wabo aho ngo n'ubu bamwe mu bajeje umutekano babona abamenyesha makuru nk'abasumyi b'urusaku aho botegereye ko bariko bakora umwuga uzanira neza igihugu cyose ikaba baranabaje n'ibindi bibazo byereke buzima bw'intara mu bisata bitandukanye kuri ivyo buramatari se gasago yamenyesheje amenyesha makuru ko agiye gukora ibishoboka byose mu kumvisha abarongo y'abandi mu bisata bitandukanye ko amenyesha makuru atari abantu b'ukwinubwa ahubwo nyabona ko bokorana neza mu kubaronsa amakuru bitagoranye ashasaba amenyesha makuru ko nabo bokora bisunga amategeko n'akaranga mutima k'umuga wabo mu gutanga inkuru atabuzengamiye kandi zikaba inkuru zizana impinduka nziza mu kibano no mu bisata byose by'iterambere yagiriye ko abahamagarira kubaka rero kuba kandi amenyesha makuru bose mu zindi ntara z'igihugu akaba yarangije amenyesha ko inama nkizo atazohengeshanya kwama yazitunganije ku mugwa mukuru w'intara butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Kirutira
ana makuru tuyasozerere mu bijanye n'amagara y'abantu leta y'u Burundi ivuga ko agiye gushingwa uburere bw'ubuvuzi hamwe n'ibitaro bibukukira hisunzwe imbibe nshasha z'intara ivyo biri mu byashikirijwe mu nama shikiranganje yakoranye muri Nondwe umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi Jahome Niyonzima ashikiriza ko mu vyasabwe harimo ko abaganga batwara uburere bw'ubuvuzi n'abayobozi b'ibitaro bitandukanye vya makomine bogenwa na musitaneri kugira ubutegetsi bwegerezwe abanyagihugu kuri kira Jahome Niyonzima n'umunyamabanga mukuru wa leta
integuro y'itegeko rishikiranganje rishinga uburere bw'ubuvuzi hamwe n'ibitaro bibukukira iryo tegeko shikiranganje nije gushinga uburere ubuvuzi hamwe n'ibitaro bibukukira mu ntara y'ubuvuzi yose uburere bw'ubuvuzi butunganijwe hisunzwe imbibe nshasha z'intara amakomine amazone n'imitumba komine yose igizwe n'akarere kamwe k'ubuvuzi canke tubiri akarere kose gafise igitigiri gitomoye cy'amazone zone itegerezwa kuba mu karere kamwe k'ubuvuzi n'amashikiranganje maze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ibanje kuyunganira mu vyo yasavye hakaba harimo ko abaganga batwara uburere bw'ubuvuzi n'abayobozi n'ab'ibitaro vya komine bogenwa na musitaneri mu ntumbero yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu ariko akamenya yuko afise uburenganzira bwo kugena ubuturuka mu yindi komine eka mbere no mu yindi ntara
Uwakaba yari Jahome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi ari na hano tukarukirije ano makuru kuri no mugoroba ni ku isaha 12 n'iminota 32 ndabakengurukire mwese mwari muduteza amatwi nkengurukiye Matthew abona Yesu yakatuma amandwa bashikira ano makuru mwakomeje kirizwa na Kristalize Harerimana mugira umugoroba mwiza mwese murakoze